mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abanyi Uganda mu karere ka Kisoro namwe gumira twumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Jiri Yobora. Amahoro nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Nikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Ni kiganiro mwe gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ukwezi kurarenze Uburundi buramutse umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Mu majambo yashikirije haba mu kurahira canke mu mwiherero aheruka kugirana n'abagize leta yiwe, yavuze ko gutahukana impunzi no kubahiriza agateka kazi na muntu biri mu biburaje ishinga. Mu muco w'Abarundi babarizwa mu buhungiro harimo amenyeshamakuru barenga ijana bahunze inyuma yo guturirwa amaradiyo yabo. Amajambo ya Perezida mushasha Hayicizere aha abamenyeshamakuru iyo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Indongozi za bimwe muri ivyo bimenyeshamakuru zigoniki ku butegetsi bushasha, nikiye kigiye gukurikira kuri bo? Utwo tubazo turi muri two tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Twaba tubimiriyemo Bob Rugurika, umuyobozi wa radio RPA iri muzaturiwe. Twari twashimye kandi kuba turi kumwe n'uruhande rw'abari muri leta. Twari kubaza uko ku rubuga mu Burundi bimeze nuko Perezida Ndayishimiye yasanze igihugu cifashe mu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ariko abo twikoze ko bose harimo abahanuzi mu biro by'umukuru w'igihugu batubwiye ko ikibazo ijwi rya Amerika rifitaniye n'u Burundi byo bagora kuvugira kuri no radio yugawe mu ico gihugu. Turasabye imbabazi rero ku bibazo nkumbure byari kwishurwa n'izo mpande bitaza gushobora gutoregwa inyishu. Ariko Bob Rugurika wewe umuyobozi wa RPA turi kumwe ku murongo wa telefone. Bob, ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi kandi makoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaka.
Ego, mwakoze namu kugutumire.
Reka ikiganiro cacu Bob tugihere ku kabazo ka Emesiane Bayaga yatwandikiye kuri Facebook abaza ati akamo yabateye mwakakiriye gute, akamo ko gutahuka ku mpunzi muri rusangi katewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyeshamakuru bakakiriye gute aho bari mu buhungiro?
Twebwe nk'uko tubizi si ubwa mbere intwaro ya CNDD-FDD itera ubwamo utwamo bene utwo aho haba kuri nyakwigendera umuhisi Perezida Pietro Nkurunziza agitwara ikiringo kiwe cya gatatu. Muzi yuko aricyo cyatumye n'abarundi barenga 500,000 bahunga igihugu cyabo. Yaragumye atera akamo abarundi agasaba gutaha, ariko na mugenzi we kandi n'uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye tubona ariko arahifatamo, kuko inkazi yuko yari yaranavuze yuko azonamukorera azobambanya arangura ibyo Burundi ze yakora. Rero je nibaza ko atari ubwa mbere tubivuga ko kamo mu majambo uhungiriza ni akamo keza n'amajambo meza, ariko wumva yuko arimo kuryosharyosha abantu, ariko hanini akaba arimo ibinyoma ububeshyi. Muti kubera iki abantu batwara igihugu cy'u Burundi? Reka no munsi ndeke kuvuga Petero Nkurunziza kuko yararangiza ikiringo cyiwe Burundi ntakiriho,
reka tuvuge amusubiriye Evariste Ndayishimiye iyo ariko aratera kamo abarundi mu majambo abicisha mu majambo mu maradiyo umengo yibagira icyo abo barundi bahunze yibagira icyo abo bamenyeshamakuru bahunze yibagira icyo abo banyapolitiki bahunze bahunze intwaro yica hajya mu Burundi bahunze igipolisi gihohotera abanyagihugu bahunze politiki mbi ya TNDD-FDD yukwa nka demokrasi mu Burundi bahunze imigwi y'inkorabara y'imbonerakure uwo mugambi TNDD-FDD washyize mu Burundi bahunze ubwicanyi bugigwa n'inzego za leta uhereye
ku
n'urwego rw'iperereza
aho hari mu 2015 inyuma yivyo byagirije byo mu 2015 tutariko turarondera n'uruhande tutariko turabona n'uruhande rwa leta ngo gwisobanure koko base kutwitaba ntacigeze gihinduka
oya ugiye kubiraba ntacigeze gihinduka mu bintu byacunye barundi bahunga harahindutse isura nsasa uburongozi bw'igihugu mu mabanga y'umukuru w'igihugu gusa nayo urabona ko abantu hanini aribo bari bacunye ubwicanyi bwinshi buba harimo umushikiranganji w'umutekano arengiyome bunyoni uwo rero usanzwe uzi ko ari no mu bihano by'amakungu haba ibihugu bya buraya haba za leta zunze ubumwe za amerika byaramufatiye ibihano mwarabonye ko Ndayishimiye yaciye afata ahubwo aramushimira cyane rwose amukura mu kibanza cy'umushikiranganji yahungabanije umutekano mu Burundi amuha kurongora leta yose uno munsi niwe ategeka leta yose mwarabonye umuntu yitanda kugarika ariwe muri icyo gihe yarumbuye inzego nyinshi zahungabanije umutekano yavuze mu bwicanyi bwinshi muri iyi myaka iheze uno munsi niwe yahaye igisata cy'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu mbere y'iterambere ry'amakomine bigaragaza ko ku bwa Ndayishimiye abo bantu bakoze imigambi ya leta ni ukuvuga ko buriya bwicanyi yari imigambi ya leta ya TNDD-FDD naho Ndayishimiye atari we yari ayihagarariye rero bisigura ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mushasha arashyigikiye amabi yose yakozwe nabajya abantu uko ari babiri yanacumye bajya mu bihano
nashaka gusaba ariko kuko uruhande rwa leta rutari ngo ruze gushobora kwiregura ahanini tuze tunashimikire cyane kuri ico kibazo c'abamenyeshamakuru uyu yarabaje ati akamo yabateye mwaka kiri gute ndabumvise ivyuko mwoba mwibaza ko mushobora gutahuka si vyavuba boba
reka kumure nemere kugendera kuri uwo murongo naho ibyo nariko ndavuga biri mu byacumi bamenyeshamakuru bahunga nagomba ndababwire yuko abamenyeshamakuru si ubundi bwoko bw'abanyagihugu n'abanyagihugu nabo abamenyeshamakuru ni abantu bafite gusa umwuga bakora hakurya twavuga abaganga reka rero ndakwishyure kuri icyo kibazo cyawe uretse yuko mu majambo yose Ndayishimiye amaze gushikiriza atarigera acisha mu kanwa kiwe uwo mugwi w'abanyagihugu ni ukuvuga abamenyeshamakuru baho ntabwo arigera bacisha mu kanwa nta kamo arigera batera bo nyine nk'umugwi w'abamenyeshamakuru icyo amaze gukora akavuga ati abarundi bose bahunze nicyo gituma nako ngerageza kugusigurira kujya nagira rero ndakubwiye ko twebwe n'abamenyeshamakuru jewe mbere nivugire ku ruhande rwanjye nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo itubuze nta kamo ka Ndayishimiye nigeze numvamwo ubugwaneza ko ariko arahamagaza abamenyeshamakuru bomo bagasubirizwa n'amaradiyo mbere akanugagwa ntaho turigira twumva avuga ati bamenyeshamakuru bahunze turabateye akamo mu minsi idatugiye kubarungikira intumwa mugirane ibiganiro mwumvikane ingene mushobora gutaha mbere babasigurire n'ingene umwuga wanyu ushobora kubyoroha
ngira yabashize muri rusange mu mpunzi rusange muri abo bose bahunze igihugu
yego nicyo yakoze nicyo gituma burya ubwa mbere nahise mwishyura nk'umunyagihugu naho nsanze ndi mumenyeshamakuru nicyo gituma rero mu nshama kiragenda ndababwire yuko akamo ka Ndayishimiye karimo igitungo cyinshi rwose kandi karimo kwiyorobeka na humure biri mu kamo ka Ndayishimiye ariko gituma nibaza nkanjye nk'umumenyeshamakuru ko nta kamo nigeze numva yaduteye
Yego hijuje muri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga icizere camenyesha makuru barengije na bakura maradio yigenga mu gihugu cy'u Burundi n'icahe kwino ntwaro shasha y'u Burundi turabigaruka ko tugasigura ko twagerageje gusangiza kino kiyago leta y'u Burundi kugira ngo twumve nayo icigona ariko ntibashima kucitabira hari rero abagiye baraturungikira amajwi atandukanye babacisha kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp yacu nkuno yatanze intererano yiwe
ndabaramukije cyane ndi bujumbura mu Burundi ama cyifuzo cyacu nje uko yatahukana impunzi abanyagihugu barakeneye gutaha iwabo mu gihugu c'amavukira kandi na umusaba nuko yogabanya ibihano akabiheba se Barundi bafatiwe kugira bagaruke twubake igihugu
Bob urumvise ko uno munyagihugu asaba ko ibihano bigabanuka kuba bifatiwe wavuze ati uravye imvugo y'umutegetsi mushasha nta urumva adoma ku rutoki avuga abamenyesha makuru nk'umugwi wegwa n'ico kibazo nawo urimo mubashobora muboshobora kuvuga kutahukana canke guhimirizwa icu umunyagihugu avuga coco kivuga kwiki n'ico ubona kizoshoboka kuvana ko ibihano bitandukanye imice y'abatandukanye bari mu buhungiro handibutsa ko ari n'abamenyesha makuru batandukanye bari ku ntonde z'abarondegwa n'ubutungane bw'i Burundi
Murundi umwe gihugu ndamwumvise umwumviriza araje ishinga nuko mu Burundi bagaruka ituze abantu bagataha mu byabo n'igihugu byasubira kwitwa Burundi by'amasa n'ubuki ariko niyaza kwimirira ikiri ndende kuko nkuko nabibabwiye iyo leta kera kamo mu gitondo ko kubesha abanyagihugu n'amakungu ariko bakigagira yuko abanyagihugu n'ijuju n'amakungu ntabwo ari ijuju urumva ko nk'iyo bavuze ngo bakira kamo abantu bahunguke bamaze kubona leta ifite bo nyine ibintu by'inzu zonde biyandikiye atawubye babikuye bandika abantu ngo babashize kubihano ngo babashize ku mitahe mpuzamakungu imitahe ikigo gikora bimeze nk'ibintu by'amabuyo ibyo byose ni ibintu byari bikwiye kugira abanyagihugu batahure yuko iyo leta iri mu kinyoma reka ndabaha akandi karorero mugabona hari abanywanyi bakomeye batembeze perezida hariho n'uwahoze atwara uwo mugambo wa sendedeted yari arongeye umugambo wabo bayibise bose barabayoboke biwe uwahoze ari umushingamategeko itangire gungeta ku mana yarongeye umugambo wa sendedeted imyaka hafi itanu ine ni ukuvuga ko mwarabonye mu mwaka wawe nyine mu ntango z'uno mwaka yarafashe urugendo ruva mu bihugu bya Buraya aravuga ati jewe ndavuye mu buhungiro ndatahutse iwacu nari ngiye guterera umuganda mu bijyanye n'amatora agenda ari kumwe n'uwundi mugwi w'abarundi mbere muri zo benshi harimo abanyabanga bakomeye bahora muri uwo mugambo uri ku butegetsi mu Burundi mwarabonye ko abo bagabo bari mu Burundi nyine batwara igihugu nibo bafashe iya mbere barabiyamiriza barazibira n'amayira barabariza mbere ubuserukizi bw'u Burundi mu Buganda bati nyago n'abo bantu ntibubahe impapuro za murekarengane abo bantu ntibemerewe kuza mu Burundi ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko iyo leta y'u Burundi bandayishimiye ishikiriza amajambo y'ibinyoma hanyuma bugabo bagakora ibihishane n'ibyo bavuze ibyo rero ni ibintu abarundi bari basigaye kubona bakabyumva araba imitahe basize ku bamenyeshamakuru imitahe barungitse ngo ku bantu baharaniye agatakazina iyo yose muramaze kumva ntabwo icyo ntacyo ayivugaho kuko mu Burundi urabona ko harafite ibintu ubona ko adashobora nicyo gituma twe tumusabira ahubwo turindiriye yuko iyo migozi muboshe izo nzuzi zimubuza gukora icyo yifuza nicyo gituma tumusabira ko ni umunsi w'izina byemuvako hanyuma agashobora gukorera ku mburezi abarundi n'u Burundi n'ibyandiyo
tukiri kuri ico Bob hariho nkwanditse kuri Facebook yacu yitwa Bruce Arakaza yavuze ati aho rero mugira muvuge ko nka RPA amenyesha makuru bayo bugari ku Bujumbura Bob Rugurika aheruka kwivugira ko leta nshasha ihari atayemera none agacinagira ko abaza nimba hakiri kare yuko umuntu ashobora kubona ivyo leta iri kwirakora twavuze mu ntango ko ari ikiringo cy'ukwezi kirenga ko yarahigenekerezo rya 18 kwezi kwa gatandatu n'amezi abiri ntararumana ntiyoba hakiri kare kuvuga ko atacizere kihari
jewe nagenda babwire nicyo narigeze no kubivuga icyo gihe nabivuga abantu banabifashe ko bishakiye Dariana, amena bari ya lawi, haimchukuru chati, nari yukutuku gareka naishuwe no. Jewe, haivarisi ndaishuwe, umu ya jihugu, umu haivarisi ndaishuwe, umu kuru jihugu no muta hari, hacho dusise jewe vipa kubgachu. Na kongo, na nari, dusise vipa, ino muzi, icho dushuwe na kuwa vipa, nikunge nebona bari kubarengo, jihugu chati, nari. Umuntu ashaka iyo muha kanya bari kumbeshimiye ukwezi ni byo ni gito ariko uriya si guto n'umunsi wose bujya si amasanga y'ubinani si mato kugira umuntu afata ingingo ibereye kugira umuntu afata ingingo umutima w'iwe wicuba gusa ikigaragara ni byo murabizi mu bijyanye na kari cyangwa mbere na n'ubuhinga abantu baravuga bati amaleta yose cyangwa umukuru w'igihugu bamuragira kimwe gatatu amaze kumwikijyana bamaze atwara igihugu niho baraba bakabona intumbero iyo ntwaro bifite aho oni rero niho navuga ni reka tumurindire tumuhaye amezi atatu turajya byo bamaze gukorera abarundi ariko ukwezi si gito ku mukuru w'igihugu afite ishyaka bamaze gukora ibintu byinshi murabaza turafite amakuru yuko hako abantu bahungukiye gufata i Burundi ahubwo hari hari ariko bararondera iyo bati Burundi bahunga kamwe kamwe mu bihugu byo mu karere
hama abavugwa nabo ko batahabaga muri Tanzania hariho abo bivugwa ko batabava muri Tanzania na RCR yaranavuze ko ariho abatahutse bava mu gihugu cya Tanzania
ibintu bya mu gihugu cya Tanzania mu bijyanye n'ubukimbiri mpungu nta handi byindi yatakunzi byari byawe ku mbure nina ba aho ngeza kubona murabona ingene n'ijoro rimwe ryahiga ejo igihugu cya Tanzania gikoresheje abapolisi babo sanigendemera kure gikorana n'abategetsi ba Tanzania baranyurije n'ijoro rimwe gusa abarundi batanu yagakora mu myabimenye n'ijoro
baranyurije
abarundi bashika batanu bagenda kubwire yuko nishije igihugu cya Tanzania hari abantu barenga mirongo ine bamaze kunyurije atawe irengero ryabo rero bamwe bamwe turumva yuko banyurije bagatwaga ibirundi kugira ngo yari ikigwa n'ayo mashyamba ya Tanzania ni igihugu kiri kukireba nabi akarorero muri politiki ya kano karere yaba ariko baravuga bati hako twikigwa ngaha muri Tanzania nk'uko bagenzi bacu biko byagenda reka tuje kugwa mu matongo iwacu reka tuje gutwira i Burundi nyabuna bene wacu baze baduhambe si kuvuga ko ari abantu batashe kubera ituze riri mu Burundi
ayo makuru yafitiye ibyemezo nk'amenyeshamakuru Gabob
ayo makuru tushobora kuvugiriza afite ibyemezo ni kubera turi kure na kure ni ukwereka ubutumwa tuguma turonka by'abarundi bari muri Tanzania baguma badutabaza bagira bati nyabuna temerera baraye badukuyemo bandi batanu ejo bundi badukuyemo babiri muri iri joro baraye batwaye uwundi umwe ati bariko baratubuza gukora utuntu twose twahora dukora tudufasha
wavuze ati nta cizere hari umunyagihugu yavuze ati haracyari kare kugira ngo umuntu avuge ati nta cizere yuha umutegetsi mushasha ataramara n'iminsi ijana wewe na uti iza gutamba neza urayibona igitangura ari nk'uvuga ati byari kugenda neza n'ibyo ibibazo byari gutanga umwizero mu bamenyeshamakuru bahunze muri no minsi ya mbere ubona bitari ko biraje habona ku butegetsi bwa perezida mushasha Evariste Ndayishimiye
barasikizi bari kuvuga Evariste Ndayishimiye abamaze kugira injyango agashikiriza cyangwa batugwandiko cyangwa akagira n'intumwa arungika kuvugana n'abantu bamwe bamwe birirwa n'ako kamo kiwe iyo avuze ati turasira kama abantu bahunze bahunguka ego data nibareke guhugurika kumutera kamo ariko basi bababwire bati hari radiyo y'u Burundi twaturiye twugaye turatera kama bahoze bayikorera ko tugiye kuyigurira mu minsi ya vuba dushireho imizi igiye kuvugana n'ababijeje ingene ayo maradiyo yoshibira gukora hariho amaradiyo ya za rpr hariho amaradiyo ya za gonesha fm hariho amaradiyo y'iperereza ya rovesitamu ibyo byose yari gufata akagira ati nyabuna banyepolitike murongo imigambo mushika murenga cumi muri mu buhungiro Turabati ya kamo ndagurungi kila mungisi za inyumu ya mshkina nganje zingu wa waga temu jihugu mungiage izi ngeme gushuwa fungi ikara mungi atawuka mungiugu chuta komeda
yaravuze ko agiye kurungika mumubona na heruka kugira na nabari muri leta yiwe yaravuze ko agiye kwihutira kurungika babura matari batandukanye bakaja kuvugana n'impunzi yo zi
erega ibyavuga murundi ni bimwe na nkunzi ze amari cyakarikara none muri bagiye imyaka umushyiranganji w'intara hagati ya Burundi zapatirwa na ndagiye yamaze ari kariyereka mu mabarabara ya Bujumbura bya Leta ba Bujumbura ya Rugusu azazana Kivare ariko ajya ngo kubwira amagambo y'ihugu ngo barundi bahunguke baramiyo basho guhamagara abarundi ngo bahunguke kandi bari ko bumva abantu bari kubaranyurizwa n'ubu hati Bujumbura.
Hari uwitwa Kamikazi Arlene nawe yanditse avuga ngo none abapfungiwe iza politike buzuye amabohero kuva mu 2015 ko atacu bagomba kubavuga ko ega nabo nyene barakeneye kubaka Uburundi bushasha ngo nimba hari ico bakosheje bari hano imyaka 5 simike bararonsa kanya ko kwiyumvira. Aka kabazo kari muri bimwe twari kubaza uruhande rwa leta iyo tuza kurubona ariko nitwaronse abo twagerageje guca ko bose batwa nkibatubwira ko adashobora kuvugira ku ino radio ijuru rya Amerika. Hariko kandi hambavu yako kabazo Karlen hari vyumviro vyuno atashinye kuduha amazina yiwe
benshi mwatsi ko batayibutse ta leta amubataye kwego gucungera imitekano b'abasudani ba polisi tuzose n'inguvu z'igihugu tatatanye rero kaya kamu n'ukuri ikiza uko kazatuma yucisununura kuko zirya nguvu hamwe zogaruka tuzogarukanisha akajya gukora kujya bakora rero kaya kamu ukuntu kakiriwe n'ukuntu nibaza kukakirwa benshi ntibahunze batewe akamu bahunze imvo z'umutekano bamwe nkuko nabivuze ntibataye akazi bateshejwe akazi abandi bateshwa utwabo bariko barikorera muri ibyo zose icyatumye bateshwa ubuzi bagateshwa utwabo bakafata amahanga bakagenda umutekano muke mu gihugu rero sinibaza ko akamu kubacura gusumbya ibikorwa byokorwa kugira bitume bagaruka akarora ibyo kugwa cya mbere kuboraba ujya bushobwoze ibihumbi n'ibihumbi umutekano umushyiranganji nako umutekano yakivuze neza uvuga ati tujya gushyira umuntu mu gasho cyangwa kikakabandanya kimugaburira mu guhomba rero bijya bihumbi bashyize mu gasho ni inguvu zari gukorera igihugu ariko yari bitumvikanye na naka kubera batasangiye umugambwe kubera batumvikanye kuva ubwoko canke kuvy'intara yabateshejwe igihugu ntibagitaye baragiteshejwe bose zari inguvu z'igihugu harya ijya leta yacu yokorana igashyiraho itegeko kandi iri tegeko ritubasaba inguvu nyinshi kuko niryo kurenganura barenganije ati abataye ubuzi bwa leta leta ko umubyeyi wa twese abikorera ibyabo n'abayikorera bya leta ati ingingi nini iravuze ko umuntu yahungutse asubizwa mu kazi yahoramo uwo kontra yiwe n'umukoresha itari bwahere agasubizwaho ibyo ovyo tuma bituma abari mu mahanga bumva yuko bagarutse bumva ko umutekano batsinda atari bumvise yuko bapfunze bapfunguwe akumva yuko umutekano usigaye ujejwe igipolisi n'igisoda atambonera kure byo biruka inyuma ata bya bindi byo gukizura bigakorwa n'abasivile abatabihembekwa bisigaye bikorwa n'abazi n'inzego z'umutekano hanyuma kumva yuko basubijwe mu buzi izo zatuma benshi baza iyumvire nawe ibihumbi n'ibihumbi bari afite umukoresha nka leta yababwiye ati nimutahuke n'ubundi turabakeneye ku kivi abapolisi abasoda abaganga abakozi batandukanye mu by'amazi mu mavuriro nahihe n'inguvu z'igihugu ziba zigarutse rero nk'iyo ngingo uno munsi icaye uno munsi bakayishyirako gikumu abo bose buza ko nakubwiye ikigo ndabaha barazi uko ataheza nk'umuhira boca bagaruka mugaruka ko n'inguvu zatatanye ko benshi baratesheje ubuzima babutaye ko nta muntu atagaza atagiyeho kandi rero icyo leta nicyicarira ijya mbere byaba bikoze mu gihugu cyacu murazi yuko byakorewe abahungutse n'abari leta kugira yitwa ko ari leta ngozi niyerekane ko ari leta ishoboye kandi ibishyizemo ishaka byashoboka byotuma n'abandi bikorera twaba bavuga ati cya gihugu utoja kugikorera mu kuwikorera twiwe benshi bagiye zari ingufu z'igihugu bari bafite ibyo bakora bari bafise ibyo bikora kandi baratera imbere ikibaraje ishinga cyane abikorera wari umutekano hamwe bumvise basasagaye nta gihugu nibaza ko coba ciza gusumbya gukorera iwawe gukorera iwanyu
akamu ngo niko bacura gusunza ibikorwa niko uyu munyagihugu abivuze muremeranya nawe Gabob we yibanze ku bikorwa birimo gufungura abantu mwebwe nkamenyesha makuru bikorwa sindamusiga bizobereka kwageze ko mutahuka n'ivya
abo banyagihugu barundi numva ko baraciye ubwenge igihe rero n'ibyo sende bestebiri kashoboye gutahura nuko nyine ifite ingene n'ubundi kuko nigihugu umuntu ari ingene kiba gitwara mu manga ariko mu bibazo by'abanyagihugu urumva ko harimo ubwenge rero bagira bati abo bantu bariko baraduhamagara kandi dushaka amajambo dushaka ibikorwa ibikorwa nabyo ni ibihe ibikorwa ni ugufata izo mbonerakure byose zakoze amagi zakoze amarorerwa abanyagihugu bakumva ko abo bantu batakiri mu ngarabara bakumva ko abo bantu batakiri mu bageze umutekano ni gufata bajya bicanyi bose binyegeze mu nzego z'igipolisi igisoda n'urwego rw'iperereza bavuzwe haraheze imyaka cumi bariko barica abantu abo bantu abanyagihugu bakeneye kumva abo bantu bahamagawe mu butungane kwitegura ku bibavugwa ko hariho amaraporo mpuzamakungu hariho amaraporo y'amashyirahamwe y'abarundi harimo amashyirahamwe mpuzamakungu agira ibyegeranyo avuga ati babona aba bantu banani kanaka kanaka bahavuze muri ubu bwicanyi bw'uwo munyagihugu bw'abanyagihugu abo rero abanyagihugu bakeneye kumva ko sibo bakigeze umutekano wabo abanyagihugu barakeneye kumva uwitwa Kazungu w'iperereza yagize umwuga kwica barakeneye kumva ko yashyitse mu mirimo y'ubutunga abantu bice bageze uw'amahoro n'amazina umwengo yabaye bimwe mu bifaransa bita opre n'amazina umwengo yabaye opre mu bijyanye n'ubwicanyi ni ukuvuga rero yuko abo bantu abarundi barakeneye kumva ko abo bantu bari mu butungane bariko barabazwa igihe rero cyose abo bantu abarinzi baziba barongoye inzego zimwe zimwe zo kwica abanyagihugu abanyagihugu ntibazigera bitara kamuciyereye rero njyewe nkagira nti abo banyagihugu barinzi bazumvise uno munsi singena icyo iyo leta iriko irihatira mu kuzimya imvugo amajambo ngo tuge kumukimenya nibakore ibikorwa nibakore ibikorwa nibahagarike ubwicanyi uno munsi tuzumve yaba mu kwezi kumwe gusa mu kwezi kumwe tugakendeshimye amaze ashyikiriza ubutegetsi ubwicanyi mu Burundi burabandana agatotezo karabandanya mu mazi bisi bumva ibyo abatware bariko barakorera umutamakazi hariya mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro umutamakazi konsesa bimana konsesa
mbebo ayo makuru
ni umutamakazi bariko baranyaga inzu mutaneyi bahagarariye umuhuza bakamusohora bakamucubirira nitwe ngimbuye wumva iyo ntwaro abanyagihugu bo
mu nari ngomba ndakubaze ngo biroroshe kuronka ayo makuru yose mutari ku rubuga ariko reka tubanze turangizanye nuno n'uyu munyagihugu yaturungikiye ijwi ryiwe yavuze kandi ko bimwe mu vyo we yibaza ko vyotuma icizere kigaruka ari ugushyiraho itegeko yiswe iryo kurenganura abarenganijwe muri bumo harimo ngo batakaje ubuzi bakabusubizwa namwe bwe kuri RP bisa nkaho hari urubanza rucuguruye amazu yanyu mwaramenye uko yaturiwe mu 2015 ubu ahari RP yahameze gute inyubako ziracungerewe ivyo mama akoresha birihe mwize kuzoshumbushwa n'ubutegetsi bushasha nimba ibizokwerekanwa n'amatohoza bizokwerekana ko uko byagenze
Nani ona imana yitonda vuga wumvirije vuga nyakihugu urumva yuko abarundi baraciye ubwenge abarundi baramaze gutangura ububeshi niyo leta niyo ivuga ukuri baramenya ko ari kuruta hari ububeshi rero bakarorera ibyo ntarinde kurondogora ngo harakwiye kubyozaho itegeko ngo rirenganura ibyo ririho cyane rwose nagiye ndakwiye ko uno munsi mu mategeko y'u Burundi hariho itegeko rijeje guhana umukozi wa leta wese umutegetsi wese witwaje amabanga afite mu gutoteza abanyagihugu ari uko kubakura mu buzi ari uko kubanyaga ari uko kubononera ibyabo iryo tegeko ririho iryo ririho nagenda ababyeyi yuko nitwataha mu Burundi igihugu cyaciye kugaruka mu iteka igihugu cyarenze abakuru b'igihugu n'indongozi zikunda igihugu ibyo byose bizoba abarundi banyazwe amatongo yabo bagiye yasubizwa abarundi bakuye mu bizi bwabo hadakurikije amategeko kugira hakizemo abo batendedede abo bazitwarira leta leta ibyo bashungurisha mbere basubize mu buzi ibyo rero nagenda ababwiye ko amategeko y'u Burundi nta rindi tegeko ishasha ryoza ayo ariho
ukibaza ko ari bishoboka kuko uravuze ngo habonetse abategetsi ni nk'aho uvuga ati abahari unye ntibikunda ko bizoshoboka nica umuntu yo kwitega mu myaka iri imbere canke ndabitahuye nabi
amategeko yubahiriza umuntu wese yarenganije na leta yarenganije n'abategetsi ibyo biriho nagira ngo ababyeyi ko uriya ibyo ntwaro nk'ibyo kwamaho urabona hariho n'abari biyise ko bazokwamaho ariko murabonye ko siko byagenze rero nagenda ababyeyi ko n'ibyo ntwaro bihari ntabwo ari ibyo kwamaho ari ibyo ari hirya ibyo ari byari byo haza abantu ibyo rero abarundi babimenye hanyuma hagira haboneka akaje ko kugira inshuti zabo nawe twebwe kuri bivuge ibyo byose biracomoye twebwe twarabasindikije imanza zose zirakurikiranwa mbere nagenda babwiye ko aho twicaye muri za sentare mpuzamakungu leta y'u Burundi yararahiye guhonyoza y'ikirenge bamaze kuyirenguka agasi ya gatandatu bayirungukira n'inyandiko ariko kubera ko bazi ko bari mu mafuti bakoze ibidakobwa ntibigera bisaba kurihisiza mu jumba leta yaciriye urubanza yategetswe kwishyura no kurira ibintu byose yononeye iragereko ibyo bizoba
aho bahamagaye imbere yo kutubandanya urwo rubanza uvuga ni ku rubanza rwega u Burundi muri rusange canke ni RPA gusa
uya muri rusange twebwe ntitwari kwitwara muri rusange kuko ibyo leta yafaranganije ni ukuyoro twe twitwaye ku bintu by'ingene yacumira yacu hanyuma bagafata n'ibikoresho byari biriyo bakabyiba abapolisi turabazi abapolisi babitwaye uno munsi imodoka za RPA ziri ko zikoreshwa ari abapolisi nyine bagezeyo wabahona ko nagenda babwire byo nicubite ko n'umwanya kuko ibintu RPA yavuze sibyo bita agaciro agateka abarundi bambuwe nagenda babwiye ko ibyo nyuma mpavuye ndabizi nk'uko kigiye gusubizwa neza iradiyo RPA yasubiraga ukayangana muri kino gihugu cy'u Burundi ibyo ndabizi mbere n'aya maradiyo yanditse yose n'abagiye baticwaye aho byagiye ntacapfuye abazoza gutwara kijya gihugu bazobacunganishwa bagasubiza ibyabo ikintu gusa kiboragambu ni uko nzi ko abo bantu bose bategetse icyose kiragera n'igihugu abo bantu bose bategetse isambuzwa ry'amaradiyo icuruzwa ry'amaradiyo bacira ibikoresho bya RPA uno munsi bikaba biri ko bikoresha inzego za leta nagenda bwe ko abo bantu babifitemo uruhara bose bagiye kubitwa intare mu gahanga kandi icyo leta nshasha izoba irishe agahombo bateje nagenda bwe ko batoziriya bonyine abafite ibyo bafite hagi Burundi bigiye gufatwa bigandatwe hanyuma bisubirize aho leta yakuye mu gushungusha abo iyo leta yabo yo
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twa twabwiye yuko hariho bamwe mu batumye twa twiteze batashobora kuboneka ariko Jerome Niyonzima umwe mu bamenyesha makuru ari ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi akaba asanzwe ari no mu murwi ujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi CNC akanama yadimwo aratubwiye kugaheze ubudushobora gusangira ikiyago gusa Jerome no musi twamutumiye nk'umunyamwuga kuko atari kwavugira urwego CNC nubwo hari tubazo ngira ngo duke ashobore kuza ara kwishura afatiye kuvyo abayemwe ngaho cha yabayemwe muri sense amazemo igihe kinini Jerome muri ko musangira ikiyago na Bobe rugurika mugenzawe ari mu buhungiro kuva mu 2015 muramukanye hama tuduke kwijamba
ndakora mukize Bobo
ndakora mukize murakoze murakoze ndakora mukize neza
Yego. Jerome hari akabazo nahereye ko tuvugana na Bob yavuze ati aravye uko ibintu byifashe aravye majambo atandukanye ubutegetsi bwenda burashikiriza kuzerekeye ugushaka gutahukana impunzi arumva amenyesha makuru atakibanza gafise gibafise mu majambo atandukanye ubutegetsi bushasha bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi wowe urabivuga kwiki
Yego urakoze jewe nibaza yuko iyo amatora heze urabona haba hatanguye ikiringo bishasha abantu baba bavuye muri bya biringo byo kwiyamamaza batandukiye noneho ikiringo ateza kuvugamo iby'iterambere akanavugamo mbere n'ivyo gusubira kunywanisha abantu kuko mu bihe by'imyamamazo ubona benshi baba bagiye mu mibiri itandukanye ubu rero nibaza ko icyo bariko barashyira imbere uri kurabiraba no kugerageza ko imigwi yose yari yatatanye usubira ikiyunga niyo rero bavuze gutahukana impunzi nizo sindumva bavuga ngo gutahukana bamenyesha makuru ku ruhande rwabo bonyine ariko je ngibaza bavuze gutahukana abarundi bari hanze y'igihugu jewe kubwanje numva umenga abarundi bose bumva barimwo udafashe ngo umugwi ngo wamenyesha makuru ngo wabagwiza tunga ngo abanyapolitike ngo abandi mu migwi itandukanye je kubwanje nkumenga ikiba kishitwe imbere bavuze abarundi bahunze igihugu muri rusange hanyuma kumbure bigiye mu ishyirwa mu ngiro rubuhuke umugambi ushyikije mu buryo bw'umugambi wiyaguye hanyuma bagiye gushyira mu ngiro neza kandi bacye batangura bati mbega banaka bobo butahuka gute twuganira iki kugira batahuke icyo busaba natwe icyo twubasaba cyubiga iki nibaza ko muri iki gihe cyo gushyikiriza imigambi mikuru mikuru biba bikiri muri rusange hatamaragera aho bavuga bati nido dutangure rero ku mugwi umwe wose tuwegera turaba ibikenewe kugira utahuke turaba n'ibyo twubusaba rero nkagira ndi ntibiracegwa cyane kubwanje umenga ntibiraja kuri kuburyo umuntu yobihebura umuntu yobirindira karaba atagiye gushyirwa mu ngiro ingene batangura kumugwi rero umugabo kagira ntibiratanga umwizero bavuze muri rusange ko hari intumbero yo gutahukana abarundi bakoze
Bobe amakenga yanyu ibyumviro bya Jerome biriyamaze
nibyo numviriza Jerome umurundi avuze neza kandi naje ubyibutse nari navuze yuko nari nashimye naje kwishyura nk'umunyagihugu yahunze ariko akora kumbura umugabo w'umunyesha makuru natwe turemera ko tutari umugwi udasanzwe cyo ntidusaba ngo umukuru w'igihugu nadutera akamo utacu oya n'ukuri ariko turasaba ko agaragaza akagaragaza ati abamenyesha makuru batotejwe bugariye umunyesha makuru yakiriwe ntibatahuke ibimenyesha makuru byabo cyo kwigenera gusubira gukinga ibintu mu Burundi nibyo twari twibaza yuko atari ko ndi naho ntacyo abadotanga abadagizi badotanga abadagizi ngaho ngaho bajya batashe ntabanyesha makuru kuko nibyo bagiye amaradiyo bagiye gukorera nico navuga kandi yo kugeza rero navuze genda mutahurira na kugera
Jerome twavuze ko tutaja kukubaza cyane ibyo muri CNC kuko utari kuravugira CNC no munsi nubwo umunywanyi wa CNC ariko dukundire kano kabazo tugacishemo nk'ibisanzwe ikibazo cy'ayo maradiyo yugawe kirabugwa kwikinga ha mu Burundi haba mu banyamwuga haba n'urwo rwego umugabo utaruvugiye cyane ni kintu ubona kiriko kiratera uhombo ni kintu ubona kizokwihutirwa gusubizwa mu buryo muri buno butegetse bushasha aha tuvuga cyane cyane izo radio zaturiwe zimaze imyaka igiye kurenga 5 mu buhungiro
jewe ikibazo cy'amaradio yugawe n'amashyirahamwe n'ayandi n'izindi nzego zoba zifite zaragize ingorane muri kahise jewe ndabifata uko nk'ibintu byitwa gusanura igihugu jewe rero ndiko ndaraba mu ntumbero y'ubutegetsi bushasha wo ariko burajyaho jewe ngira icyizere gishingiye ku mugambi wo kunagura cyanjye gusanura ibyo byose biba byarasambuwe n'ibihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo rero amaradiyo yugawe uretse nk'ayoba yugariwe yagirizwa amakosa y'umwuga jewe nk'ayaba yugaritse kubera ko asambuwe cyangwa aturiwe cyangwa agize ahuye n'ibi bihe bigoye igihugu kiba cyaraciyemo ndayafata ko muri rusange iyo ubutegetsi bufashe intumbero yo kunagura iby'igihugu byononekaye byo gusanura ibyasambutse ufata ko n'ibyo binyamakuru n'ayo maradiyo yoba yaraturiwe aja muri urwo ntumbero hanyuma rero akazoba hagezaho kumbura ubutegetsi ibyo wabwiyemeje byo gusanura ibyasambutse no kunagura ibyononywe n'ibihe bigoye igihugu cyaciyemo bizoja mu ngiro kimwe kimwe ukwacu nayo ku binyamakuru biba byugawe kubera byagirijwe amakosa y'umwuga nibaza yuko bica bizoca mu nzego zisanzwe zibigejwe urwego CNC nizo ndarurimo imyaka igiye kuba 10 mugabo sindaruvugira nkacavuga rero ndi mu gihe ari bisaba ko haba ibiganiro nibaza ko ibyo biganiro bizoba ari bisaba ko hafatwa ingingo nibaza ko ingingo zizofatwa n'inzego zisanzwe zibigejwe kandi ko mvuga ku byo bavyugawe byagizwe nk'amakosa y'umwuga
ego reka twumve none wundi munyagihugu wasanga ugutaha kubire sabe
ariko muhundiye nagomba ubunyene gucamira akajamu gato ishire ku byo je rama giye kuvuga nagiye ndamumenyesha kandi ndanamwibutse kubwo asabyirengagije ndamwibutse yuko mu Burundi gushika kuri ino tariki atakinyamakuru na kimwe jewe ndi mu byugawe bigaturiga shigawe hakurikije amakosa y'umwuga nimenyesha makuru mubarizi murundi nta kindi nimenyesha makuru tugaho kuri ingingo ya CNC cyangwa y'umushikiranganji ajejwe ibyo kumenyesha makuru amaradiyo yaturiwe yugagwa n'imbonerakure hamwe n'abakozi biga kugukoreza n'abakozi ntako nashaka gushyira
izo nabitandukanije jewe navuze kuko hari ibinyamakuru byaturiwe kubera ibihe bigoye igihugu cyaciyemo ariko ayo n'ibinyamakuru byugawe n'itegeko rifatiye ku makosa bagizanye y'umwuga nk'ibiri ko ndavuga ibinyamakuru nka za BBC vodami ndabona ibinyamakuru byugawe atari byaturiwe nabitandukanije
reka duse nk'abadegereza bukebuke ku musozi wa kino kiganiro ariko twumva n'undi munyamakuru umunyagihugu asanga gutaha kugira neza ugutahuka kwamenyesha amakuru kugira neza abanyagihugu ariko agacisha mu ijisho icyo yise ngo amenyesha amakuru batuka ubutegetsi bw'ibihugu byabo gutyo ngo nshize muri twa mugina ntibatandukanye politike n'umwuga wabo
amahoro cyane abo ku ijwi rya Amerika ndumurundi hama nkabandi umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi kandi mushe kigira kabiri cha maîtrise hama mu bantu bahunze harimo abamenyesha makuru n'ibyo hari amaradiyo atagikora za Europea za Terre Renaissance za Bonisha nibaza ko njya mukora ari nkamwerezo rero haraho nibaza ikibazo nkavuga nti none nk'izo radio zitagikorera ngaha mu gihugu uretse Bonesha yoyo yaciye ibivamwo ntisubire kuvuga amakuru mbere rimwe na rimwe ugasanga mu makuru aca kwayo maradiyo twumva avugira hanze ukamenya ngo harimo n'ibintu bifite intansiyo umengo niyo gukabura abantu kubakaburira intambara none aho bobo ntibabona ko ibyo bavugira kwa zige radio za humura inzamba iki bishobora kuzutuma nubwo buhunguka bakabagirira ikigogwe bakagaruka bizo tuma abanyagihugu basigaye ni Burundi bazoguma bagira bati yamara yamara twahora twumva aba bavuga ibi na biriya ko yamaradio yahumura ku buryo atakizera bazoba bakibanka abanyagihugu kabamenyesha makuru bari independent.
Bo bizivyo byino munyesha byino munyagi ugavuga ko hari hamenyesha makuru batuka leta yavuzemo cana maradeli mu bubungiro agasoza avuga ngo nta banye politiki nta menyesha makuru murabivuga kwiki
uwo munyagi ugu Burundi ndamutahura cyane kuko kino winyene hariho abanyagihugu biyumvira gucyo na cyane cyane abanyagihugu bari mu bigambo iri nta sende bese nabanyagihugu kenshi bataba bazi icyo ari cyo umwuga wo kumenyesha amakuru par exemple ntibazi icyo ari cyo journalisme d'investigation bimwe twita akarangamutima kugutohoza urumva nk'abanyagihugu ubuvuzi uri kuravuga ko umushikiranganji wambere iyo numva yagirwa amadeti y'ubwicanyi ukanayavuga niyo bumvise mubwije mukiri umushikiranganji wa mbere aravugwa muri dosiye y'ubugenyegi y'ubusuma yahomesheje igihugu amamiliyari hariho n'abanyagihugu bati bavuga bati yaho iyo radiyo irubangukira tuka ubutegetsi barundi niyo kubatahura kuko ngo baba bazi icyo ari cyo journalisme d'investigation niyo baba bazi n'icyo bita journalisme critique reka ntimwibagire ko mu migenzo y'ikirundi harimo bya bindi cyo kubaha ubutegetsi abategetsi ariko ntibamenye ko mu kubaha ubutegetsi n'abategetsi abamenyeshamakuru barekuriwe kuba kritika icyo nakwita kubakurikiranya hafi ku byo bakora bakanerekana iyo bari mu makosa cyangwa mu kuri abo munyagihugu kugenda mutahura cyangwa si umwe ariko ku mbere ntibake ariko hari abandi benshi babitahura
hari ubutumwa nashimye kudasomwa kubw'ukubaha abanyamwuga baba abo ngaha ku ijwi ry'Amerika kuko ariho ubwaza bubatse imbere canke bagenzi bacu bari mu buhungiro batandukanye ariko reka imbere yo gusozera mpe akanya Jerome Niyonzima nk'umunyamwuga ari ngaho ku rubuga mu gihugu cy'u Burundi kazi uza kuno mwuga urakabona gute kuri ino ntwaro nshasha uriteze iki mu mpinduka zitandukanye
urakoze je novuga ko kazoza kumwuga wo kumenyesha makuru kari mu mpande zibiri ubwa mbere kari mu minwe ya bene umwuga ubwabo no kuvuga yuko ndiko ndavuga mu minwe ya bene umwuga aho umumenyesha makuru agaragaza byo kuri kwa umumenyesha makuru atari umucangero cyangwa atari umusezi aha no kuvuga iki no kuvuga aho umumenyesha makuru wenyine akora umwuga akwishyize amategeko y'umwuga n'akarangamutima k'umwuga adahengamiye ku butegetsi cyangwa ngo ahengamire ku bagwanya ubutegetsi kuko nabo bashobora kuba aho rero no kuvuga umumenyeshamakuru ari izina wenyine bakamenya bati iyi nkuru n'ukuri ni nkuru ikozwe hakurikijwe amategeko kandi amasoko y'inkuru yose yemewe yaciwe yarondeyemo inkuru hanyuma inkuru akayitohoza akayubaka akayishyikiriza akurikije izo byose biranga amategeko uyu mwuga ntabe umusezi ku ruhande rw'ubutegetsi kandi ntabe umugwanyi cyangwa umuvugizi w'abanyapolitiki akazoza kandi kari mu minwe y'ubutegetsi na cyane cyane mu nzego zigeze guhagarara umwuga wo kumenyesha amakuru gutyo niyo abamenyesha abarongoye ubutegetsi muri kino gihe batiyumvira yuko kugira imigenderanire myiza n'abamenyesha amakuru bifise icyo bimaze mu guteza imbere igihugu umwuga ushobora kuzimangana ariko nkagira icyizere kuko ndaze mu majambo ashyikirizwa agaragaza ibikuru bikuru bizoshyirwa imbere n'ubutegetsi ndabona neza ko hari intumbero yo kuzorondera kugiranira imigenderanire myiza hagati y'ubutegetsi n'abamenyeshamakuru ndabona ko hariho iyo ntumbero yo gusubira kuraba mbega abo bahari ibere ryayaze hagati y'ibinyamakuru n'ubutegetsi hanyuma hari ibere ryayaze nawe mbega uhokorwa iki kugira ngo by'ukuri ubutegetsi ntibushyamirane n'abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ntibafate ubutegetsi bubagwanya naho habiri rero kandi nkavuga nti byose biracyashoboka kuko turi mu ntango mu mwanya mwiza w'uko abantu bajya inama izagora nyabakabigorora izatose kaye bakabitosora cyane cyane ahari inama habi inama kandi habi imana.
Bobe ku ruhande rwawe nawe kazoza kuno mwuga muri kirya gihugu kuri muno butegetse bushasha nakaye
sino zangukanze mango ndondere ibindi byinshi mvuga Jerome yahejeje kubisigura yabivuze nawe yakoresheje mu majambo yiwe nyine amwamwe y'imfobeko nibyo kazoza kumwuga w'ibimenyetso makuru mu Burundi kari mu mimwe y'imigiri ibiri hamwe hariho umugwi w'amenyetso makuru ubwabo abo rero ntikijya kubatandukanya ngo tugenge abigenga n'abatigenga cyangwa abakorera leta kuko umwuga wo kumenyesha amakuru ufite amategeko amwe n'akarangamutima kamwe hari icyo bita code de la deontologie hamwe na etiki rero ningaga yuko izegeretse abamenyesha amakuru mu miryango imwe mu busanzwe nibo bakwiye kuraba ikiuma bivuge bakavuga bati ibintu twe dukwiye gukora guma twishinge amategeko hanyuma tukikora twishinge n'ineza ya bose alo aho ni hamwe ahandi ni ku rwego rwa leta n'inzego za leta niho kazoza k'umenyesha amakuru kari aho rero jewe ngira ndabivuge ntandukanye na Jerome niho mbona ko kazoza k'umenyesha amakuru kariko kaja mu manga iyo ndaze iyo mwaga tende desede uko ibona uwo mwuga reka ndabahe n'akarorero kandi bisa ko bamutumye mugenganje Jerome Niyonzima ari mu rwego sente turabizi inzu yazizi igihe ari imyaka wundi myaka cumi ariko nagenda mutumye agende mu nama izikurikira abazogira ababarire biyandike umutamana nibareke kuba nibabe nk'abacangero nk'uko nyine nagiye kubivuga ba leta bajeje gusubira utwabo n'uguhenda bahenda nibagende bahagararire iteka ry'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi nk'akarorero ndacyaka kumusaba nta mazina mvuze ariko barazi urwego sentaji Burundi barazi abamenyesha amakuru muri kino gihe bariko baratekejwa bariko banahohoterwa bagira ubusa ukuri turasabye sente nibwe mu gace rebe ntitubabwiye ngo ntibakore ibintu nabyo byose tugeze kubategeka ariko ntibarabe ingene dukwiye ntikubisamana ubwo rwego rwanye ruvuga nk'urwego rw'igihugu rucingero kuri leta ntiriye ntikubisamana bahagararira agateka kabagiye bamenyesha amakuru bariko baratekejwa mu Burundi hari indi kudoda
ego Jerome uzotumika ubwo butumwa bushikane muri sense nubwo no musudahagari sense muri isanga
ubwo butumwa uretse ko numva budatumbereye neza icyantu nicyo aricyo kuko avuga ngo mbwire mu rwego sense biyandika umutama uko utari ubwira cyane sense ubwira bya menyesha amakuru basanze bafunze mugabo nkagira nti ni ukubaza kuraba amategeko icyategekanya kuko twese ntitwifuza abantu bofungirwa ubusa kuko amategeko y'umwuga aravuga neza ko mu gihe abantu ibintu bimaze kujya imbere y'ubutungane atawusubira kujya kuvuga ngo mbega ngo ndekuraba cyangwa ikiruko mugabo icyo twese tubasabira ni uko ari bishoboka ko baburana bagaserukana ibyiringuro byabo batafunzwe icyo kintu twese twogishyigikira ariko rero sinoza kubwira sentare ngo genda muri sentare uvuge ngo gira ibi urumva nanjye nyine ntiwava nemera izo ntashobora gushyitsa mugabo icyo nshyigikiye na jewe ni uko abo bamenyesha amakuru by'ukuri mu kibanza cyabo si mu ibohero ari ibintu bigaragara neza ko atacyo bashobora kubana nyabonona kandi koko batariko barahunga bo barekura hanyuma nimba ari ibyo baburana ari uza kubagiriza akabagiriza bakabandanya baburana bidegenza kuko burya umenyesha amakuru afunzwe n'igihugu kiba kiriho kiraho.
Nuko rero Bobo we yari yavuze ati araba ikiganiro gitangura ntimwashobora gukitanguramo kuko mwari mutarashobora kuboneka kwa telefone kanyu yaravuze ati abiraba nta cyizera abona ko ibintu uwo muco w'abantu bamenyesha amakuru aho muvuze abafunzi bari hanze bazotahuka vuba wurize gusubira kubona bagenzi bawe barenga ijana bahungiye mu bihugu bitandukanye vuba.
Bobo bivuze gutyo birashoboka yuko kwizera tutakunganya mugabo jewe ndizera yuko ata kintu kidashoboka mu gihe byose bigiyemo kujya inama n'ingingo n'abantu baba barahunze kubera kumbure ibyo bagirizwa barashobora kujya inama bakagera igihe bumvirizwa bariko bareraga bagasanga kumbure habaye kubikeka atacyo bagirizwa bagaca bidegembya bagaca bizira amahoro n'abandi nabo nyine ugasanga kumbure ibyo bagirizwa n'ibintu bishoboka ko baza bakabigira inama n'ubutegetsi hanyuma ugasanga kumbure bisha bari bagizwe mu bintu bisanzwe cyane bitaraga cya mutwe hanyuma gasanga bose baratawutse babaye bene Burundi jewe kuva aho mbone yuko nabari barahunze mu myaka y'indwi na kabiri 1965 bishoboka ko mu Burundi batahuka hanyuma bakafasha mu iterambere ry'igihugu cyane afite umwizero ko n'ibindi byose ubutegetsi bubishyiremo ishyaka nabo byegana bonyine bakagira uruhara bagashyiramo ishyaka bakaganira bakajya inama atakidashoboka kuko ibigira inama bigira imana.
Bob Rugurika umuyobozi wa RPA akajambo kanyu kanyuma imbere ko duhana agahindukira.
Iyo nuko akajambo kanyuma mfise ma bida tuzida ishimiye kubera ko dufite amakuru menshi yaba kumworohereza kurangura imigambi yipfuye abajambo rero jeni baza no kumusabira agashobora gutera agasabisho baramusabira kugira ibintu bose bimuze ko ashobore gutahukana bene wabo bahorana muri CNDD-FDD ashobore gutahukana abo bamenyeshamakuru bahunze agatotezo kabanda kugarikana na bamunzi na ba dose ashobore gutahukana abo banyepolitiki bose barongera ibigambo bari bagiye kubaka demokarasi mu Burundi maze abarundi isinzi bose baramutwe mu gihugu iwabo Uburundi busubire kwica igihugu cy'amasano bose.
Wakoze kwitaba ubutumire bwa muri Sanga Bob ejo nitwongera kukwituma ejo nitwongera kukwikora ko uzotwitabe nkuko wabikoze
akajambo kanyuma kuri ikiganiro bwa mbere no saba bagiye bagikurikirana abantu nge kuko nari nafatiwe hariho inama twarimo y'abamenyeshamakuru bakorera mu maprovensi hagati mu gihugu cyari kimakumbuye ntashoboye kuboneka mu mwanya wa mbere w'ikiganiro hanyuma ikindi uvuga ni uko iki kibazo cyo gutahukana abanyamwuga b'abamenyeshamakuru bari hanze nosaba yuko cogirwa mu ruhara na bose ntihagire uwutega ukuboko uwundi ukagukubiteko bwaba ubutegetsi bugishyiremo ishyaka hanyuma bwegere abamenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru nabo nyine ubwabo nabo nyine bagiremo uruhara ni ukuvuga bishoboka ko baganira n'abaserukira ubutegetsi bakavuga bati twebwe mu by'ukuri biriya dutahuke twosaba ibi n'ibi twosaba ko byogenda uku nabo nyine bakabumviriza hanyuma bigaca mu kujya inama n'ingingo nk'abashyitsi.
Ego wakoze nawe wejo tukongera kwituma ko uratwitaba nk'uko wabikoze
jewe ni ukuri ndabashimiye kuba mwantumiye kandi neza nimwantumira ari byo ashobora kugira icyo nterereye uzogiterera kandi na Bob Rugurika nawe nyine nayinda mukumbuye ndanamukengurukiye.
Nkibutsa ko Jerome Niyonzima nawe uri umumenyeshamakuru ngaho mu Burundi ukaba uri no mu rwego rujeje gucungera ingene itangazamakuru rikora mu gihugu cy'u Burundi CNC mu mfunyapfunyo. Mwakoze na mwebwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muherereye iganino bakoze abanyagihugu batandukanye batungikiye ivyumviro vyabo haba kuri Facebook canke kuri WhatsApp kuri micro mariko mena Jodiane ninahazwe ni ikiganiro nabategura ndongera ndabashikiriza ndi muhiri wanje kuko ikiza ca virus ya corona kitaratwemera gusubira ku kazi ari naco gituma dusaba imbabazi kuri aho hose hoba habaye twasorobo mu majwi yacu atandukanye naho ubutaha mugira umunsi mwiza mu banyi no mu byanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo Nyagihuguyo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza Yabaye igisubizo cyacu. Batanga makuru, ahumuri.